Hii ni Radio Hijui ya Amerika. Ya Amerika ryo kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi gutukumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda gutukumbira kuri FM 104 n'ibice bitatu turi kandi kuri FM 103 n'ibice bitatu ikarongi muri Uganda gutukumbira kuri FM kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku bibanza byacu bamakuru we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze bi radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Aho ukira heje ku munsi wa kabiri turasozera umwaka 2024 buce dutangura umwaka mushasha 2025. Mu kiganiro cyo munsi turaha akaryo abakunzi bacu kugira ngo batubwire ukuntu biteguriye gutangura umwaka mushasha. Turabasaba kandi mutubwire imigambi mufise canke ivyemezo mwafashe z'ibintu mwifuza kurangura umwaka tugiye gutangura. Nkuko benshi babigira iyo umwaka utanguye ari ha imigambi yo kuzorangura nk'akarorero hari abafata ingingo zijanye no kwinonora imitsi gusumba kugira ngo bate ibiro, hari abafata ingingo yo guheba inzoga itabi, hari abafata ingingo yo kwigiza no kugwiza no kubika amafaranga menshi kugendera ibindi bihugu hamwe n'ibindi. Yamara rero z'abantu bose bashobora kurangura imigambi bishinze ari naco gituma ingingo nkizo ari ukwamiza ko. Niba mwari mwarafashe ingingo nkizo mu mwaka uheze, turabasaba mutubwire niba mwarashoboye kuzirangura canke mutabishoboye 100%, hanyuma mutubwire ibitagenze neza. Hanyuma kandi mu kwiginana no kwifurizanya mwaka mushasha turashikiriza na kaziki. Mu kiganiro cyo munsi kandi turafitiye umutumire mukunda cyane rwose azwi ku mu gucuranga muziki, uyo nawe sundi ni Jean Pierre Nimbona azwi ku gatazira no Kidumu. Mwaramutse neza Kidumu.
Mwaramutse.
Murakome ngaho.
Ego ndeo gusa niyo twasanze ari nyinshi, ubu tuguma mu nzu gusa
aho mwatembereye muri Canada nivyo? Mwatembereye muri Canada?
Ego
yaho imbeho yahirazura inzara nivyo?
Nivyo, imbeho nyinshi cyane.
Mukanya namwe turaza kubasaba mutubwire imbwami mwarishinze, ariko nagomba ubwa mbere na mbere mutubwire ivyareke ugo rugendo muri Canada, aho muri niko kimwe afashe urugendo mu gihe cy'imbeho ngaho.
Twaratumiwe yuko tuza gukora ibirori birangiza umwaka wa 2024, hanyuma tuce twakira umwaka mushasha turi hino n'ibiteramo bitandukanye guhera ngaha Toronto, hanyuma mu gisagara cya Montreal ku munsi ukurikira, hanyuma tukajya dusozera ako kazi itariki zine muri Ottawa.
Numva hari urugendo rukomeye, ni imigambi myinshi gucuranga muziki.
Najya n'umugwi wose wiwanje wo muri Kenya biringa.
Ni vyiza cane gose. Musigaye mugendera cane gose ibihugu vyo hanze mu burengero bw'isi, kurusha uko mwahora bubigira kera. Murasha kutubwira icatumye muhindura mukabona ko no mu bihugu vy'Uburaya muri Amerika mukwiye kujayo?
Bon, kera nakunda kuzino nyuma cyandahagarika kuko nashaka yuko subira kandi gukora cyane muri Afrika gari nafashe ngingo muri 2016 niho nari navuye muri Amerika mva muri Australia mva mu Bwongereza mva mu Bubiligi cyandavuga nti harageze rero ko nduka kugira ngo nshobore kandi kwigira mushasha niho naciye ngora cyane namiza ko ndi mu gihugu cya Kenya mu vyerekeye audio na visuel cyangwa nditanga cyane kuko nabona nkumenga aho hantu hari wagahaze cyangwa ndasubiramo ubwo sasa twatangwe aho twari twahagaritse aho twari twashikanyisemo ubwo natangwe kandi gusubira kandi kuza ndagenda muri ibi bihugu byo mu burengerazuba
nivyo abarundi benshi abanyarwanda ikabanye Kongo abaganda abanyakenya barakunda umuziki wanyu murashaka kutubwira akabanga kanyu nakahe
oh je nabitanguye ndirimbira quartier yanje vuka mu Kinama ndavuze ingoma icyo gihe muri 1984 ingoma z'amakauchi nikore mu Manido mu nyuma biva ku muri quartier bijya ku ishuri aho niga kuri Saint Famille mu Kinama aho naguma nezereza abana twigana no mu bisi mikuru yitwa fete scolaire bivangaho njya muri ecole secondaire mu Ngagara ndabitwara no ku ishuri kuko nabihungisha papa navyo yashaka kubona yashaka gusa ko niga ngabo nca bwenge ku ishuri ndabitwara ndabihungisha ndabitwara kuri college Ngagara aho twari dufise umunsi uhariwe muziki bawita ngo club de musique babigira buri kuwa kabiri bivangaho ndaba oriente mu Kayanza hoho kubera ko nari nase kujya kwiga muri interna naciye nanga kondisiyo kuri papa yuko yangurira gitari cyangwa nanyo gitari muri interna kugira ngo ashobore kwemera kujya kwiga kwa ashuri aho atamunye ashuri yasubira muhira cyata arara ku ishuri rero hiyo cyambura na composition yindi na komporeje yo yitwa yaramenge yajana nibiye twarimo ero iyo bangurumva
iyo ndirimbo yarabakirangiranwa
yabaye rurangiranwa cyane hanyuma agiye kwisohora ngeze mu gihugu cya Kenya nyuma y'imyaka ine mbayo isohotse yaciye yugurura imyango nca ndamenyekana igihugu cyose cy'u Burundi n'igihugu kibanye cyo mu Rwanda hanyuma byagiye biragu kuko nyene gushika naho bishyitse no muri Kenya aho nambiye kuza ndaririmba igiswahili cyane
ni byiza cyane rwose imbere yuko tubaza namwe imigambi mwishinze mu mwaka ariko nagomba mudufashe tuhakaryo abanywanyi bacu ko kumviriza kamwe mu muziki yanyu ndafite muziki witwa Hakizimana biri gute na kune kune ako mwifuza ko twatangurira kunaka
oya we itamushaka reka
dutangure biri gute
aho urakoze cyane
mukanya turakumviriza ku karirimbo hanyuma tubandanye
una cosa ciao
quiero mo kibiro muse baba yao cristo mi cristo kwambura kuva mvuka sinaribwa bona umwana mwiza nkawe uteye neza hose nawose umengo ageze kwiwagira oka mu mata ikunda kisera kuva wona gendeye sinaribwa ngure umwana w'igikundiro nkawe iyo ndavye umengo urarize iyo mwenyu ye kutakuta mari kwa oh ikute kute kuda saka kuwanje kute kute ingonda kutetese kute kute kuda saka kuwanje kute kute ingonda kutetese tetese
kagabo ba mama davira kino chiza chale mwenarurema mwana mwiza kwitsi vyangombwa vyose kuva kumutwe kushika kumanona kaonzi bikira maria mawe nyina wa yesu ndagusavye uberu no mwana umamarayika murinzi niagiri chava inja vichangi fisi nimwekera hafi chava bituma umutekano ungabana yanda
kidumu akarimbo kajyoshe cyane rwose yako karirimbo murashaka kutubwira mwaka curanze mwibajije iki teme yako ni ihe ubutumwa nyamukuru urimo nuwe
urakoze cyane indirimbo icyayitumye ndayandika nabaye inspire y'indahiro z'abarundi yaturugumwa dukunda kurahira ndavuga ndi indahiro zirafise icyo zitubwira twebwe kuko ari abantu tuzirahira iruhande yabo bacabagira ubwoba umuntu arahira yuko ndakajyamana n'umukobwa wanjye ndakambura abakwe sasa izo ndahiro zose naraziyumviriye ndavuga ndi reka ndabishyire mu ndirimbo uko abadatutahura birabatangaza ukuntu turahira aho n'ibikoko tubirahira tukavuga n'amajambo ateye ubwoba agoye n'amatwi kuyumviriza ariko mu ndahiro kuko no mu mico y'abarundi no ku ishuri barabitwigishije indahiro baratwigishije mu mico ikaba n'imico y'ikirundi ibintu byinshi ndacyabyibuka ibyo nize ku ishuri nawe waheze igihe kinini rero nayo nkabajeje ibintu by'imico avuga ndi reka ronje mu ndahiro nawo iyo ndirimbo yisunga indahiro zacu z'abarundi
ni byiza cyane rwose nashaka kandi tugaruke kuri ya ngingo za ngingo abantu benshi bafata uyu mwaka uriko urarangira ubundi gutangura nashaka mutubwiye niba mufise imigambi mwishinze ibintu mwifuza kurangura muri mwaka busha utangura nk'ibi
mu bisanzwe jengeze ku myaka 50 y'amavuko ingingo ahanini umuntu abwira araba niyamagara kuko amagara ni moteri ya byose hakuntu uva ngo ufite imigambi y'iterambere amagara ariko aragukika utangura n'amagara ibindi bikaza mu nyuma disipline ku magara icyo gihe nibaza
iyo muvuze disipline ku magara muriko mushaka kuvuga iki muntu gufata ingingo yo kuzohora mwinonora iminsi cyane bizogenda
bite hariho kugabanya gukoresha isukari cyane hariho nko kugabanya ibintu by'amavuta ibyo turya hariho imimenyerezo y'umubiri hariho no kuba amatiko turaraba twamiza ko turaba yuko urabizije ndiko ndavuga byose urabitahura yerekeye amagara
n'ibintu byoroshe kuko ibikunda kwibonekeza nuko y'umwaka utanguye abantu bafata inkingo ariko ugasanga hageze hagati imigambi bishinze barayihevye cyangwa ugasanga umwaka uraheze batashoboye kurangura gushyira mu ngiro ibyo byemezo 100% hari imigambi nk'imwe mwafashe mu mwaka uheze
erega na leta itwara ibihugu kuva mu ngingo zose bafashe yuko zose bazirangura bageraho bibagora ushobora kuba ufite ingingo wafashe zimeze gutya hanyuma ikirere kigahinduka rome propose die dispose uko niko bavuga ushobora kuzikurikiza ku rugero runaka ugaca usanga biranse usanga siko ibyo wapanze siko byagenza niko ku kigero kinaka hari ikintu washyizeko
mwirabiye ko nk'ingingo mwari wafashe mu mwaka uheze mwaranguye ibingana iki
yaranguye byinshi cyane ni ubwa mbere namije ko umuhate w'akazi k'iwanje narifuje cyane yuko nubyo ari umwana ntarashikana imyaka 50 byarabaye nibyo nasaba imana cyane hanyuma narakoze nubukwe naona bukoze mu mwiherero arashatse gukora ubukwe mu biciye mu mategeko narabigize aina bisaje imana navyo aina bishije muri gahunda hanyuma nibindi byinshi nashaka kuvugira ku radio
ni vyiza cyane gose reka makanya turafise umunyi wanyi w'ijwi ry'Amerika yafise akabazo itwa itangibana itahi wacu Louis muraho Louis muri ngaha muratwumva ni muri hehe ni byiza cyane gose muri ko murakurikirana radio ijwi rya Amerika murafite ikibazo ivyicyumviro turi kumwe n'umucuranzi kirangiranwa w'umurundi Kidumu batazira Kidumu Jean Pierre nimbona duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
yego n'iki dumuna genda mu maze
yego
ala sise arbuno azadu ya hagaragara mu mwaka yego cyangwa
Ego ahubwo ni nyinshi nyine
Hello Hello muratwumva Louis murengaho
Ego
nibaza ko telefone yo yari ya Jean-Pierre murengaho
ndumva
telefone ya Jean-Pierre Kidumu icitse gato yari koreka mu kumurindira ariko twe turagushira ko akandi karimbo kitwa Amosos
ikikere Amosos munyonga sanje ke ikikere samarira Kiramomozi kibondo gogo kiramomozu omwana bihora wihorere yo kiramomchuri nimbagaga tabapira yo nabonye Ayo na kumwe Uwa mwana yari rukundo gogo Yari mwiza ngiri renga Ninde yo mumenya Kona mubuse na masege Hariwe gusa na kunze Sinzo mwibakira
Ndabona telefone ya Jean-Pierre nimbona igarutse reka rero tumuhakanya ishuri kibazo cyabajijwe na itahi wacu Louis abaza niba yoba bafitiye album nshasha muri uyu mwaka
imiziki gumisoka buri mwanya kubera ubu ikimeze nka vya bindi twahora tugira kera ikaseti yasohotse ngo sidindi yasohotse twebwe twamizako tuguma dusohora kubera uko muziki yamaze guhinduka imiziki yagiye kungurukana bumenyi wewe icyo ukora ukiguma gusa usorera abafana bawe kuko turafise amaplatifomu yitwa za Spotify iTunes uko usifise amasezerano nabo uko usohoye indirimbo ikigenda hajya nyene uyishaka cyayibona
murasha kumubwira itahi wacu ruyimuka mungu mubwira nka nk'ukuntu izo ndirimbo zitwa naho zironka mu buryo bugorosha
na naje kuri Spotify yandike kidum kibido atabona urutonde rw'imiziki mishasha
Louis wamwumvise wavyumvise ga Louis ni byiza cyane rwose ego bandanya utibagiwe na Jean-Pierre Kidumu ari kwa duha umwanya mwiza
hanyuma ga Louis
hari migambi wewe wo ufise muri uyu mwaka ubuca utangura wifuza kurangura
migambi riho iriho myinshi kandi Imana niyo ashobora nzayishaka
ni byiza cyane rwose urakoze kuba washoboye guhamagara iradiyo Ijwi rya Amerika ukazaha ibyumviro byawe reka ukabaza n'ibibazo ubajije umushinga ntahe Jean Pierre Kidumu umutumire wacu uyu munsi wakoze
urakoze cyane
tugarutse kuri mwebwe rero Jean Pierre Nimbona mwavuze ko mwazananye n'umurwi wose uyu murwi unganiki abacuranzi mwazananye banganiki
twategeza kuza ngaha turabantu indwi ariko twashoboye kuza turi batandatu umwe yaciye agira ingorane yaje biturumbuka ingorane ziwe yarasiga ni Nairobi ariko ashobora kuduhanja ngaha ku munsi wa gatanu imbere y'uko tujya ku itariki zine za Ottawa
ni byiza cyane rwose iyo muje muzana n'imiziki yanyu ivyuma vyose cyane musanga
ivyuma tubisangimo ariko hariho bimwe bimwe tugendana nabyo
ni byiza cyane rwose nta mugambi wo kuza gucuranga muri Amerika ndatse ko mu mezi aheze mwari mwagiye mu gisagara cya Maine nibyo
yego nagiye muri Maine natanguriye Atlanta njya Maine canja muri Seattle hanyuma ncambera heza kuri Arizona Phoenix
ni byiza cyane
ariko ndiko ndashaka yuko nzogaruka mu mwaka uza muci ndabe ko ndazunguruka nk'amezi abiri
nugushira mwono ku mugwa mukuru wa Amerika
DC ego
ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe n'umutumire Jean Pierre Nimbona azwi cyane rwose ku gatazirano Kidumu reka duhe ijambo wundi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika turonse Jean Claude muraho Jean-Claude muratwumva?
Ndabumva.
Igihe la telefone muvuge muvuge tubumve. Muri hega Jean-Claude? Jean-Claude muri hehe? Ndumva Jean-Claude tu tariko turumvikana neza reka rero tugaruke kuri mwebwe mushigana hehe Kidumu na shaka unaho akukarimbo muko tuko turumviriza murashaka kutwibutsa ukuntu kitwa amosozi
y'urukundo
amosozi y'urukundo ako koko kavuga ikiteme yako na iyihe ubutumwa mukuru
iyo ndirimbo wayitangiye kwiririmba no muhisi n'ikiza David generalisubiyemo abarundi murazi icyo bisigura indirimbo amosozi y'urukundo no ariko aravuga ukuntu yakunze umuntu nyuma urazi uko byarangiye yuko byateze umuzani y'amosozi
bisigura ko
yarize
bisigura ko yamukunze cyane
Voice ni kiza David jana na chenda isubira mo kira ngo ndayigarukane mu matwi y'abantu.
Ivyiza cyane rwose. Reka nubundi mu kubandanya twigina na twifurizanya umwaka mushasha muhire tubashikirize kamwe mu turirimbo twiza cyane rwose muhitse gusohora kitwa Kune Kune mu nyuma turaza kubabaza mutubwire ibiri muri ako karirimbo. Reka tukumvirize. Ndagaruka ko tuturuka muri rimba mu koresheje indimi nka zitatu izo numvise igifaransa ikirundi eka ni giswahili ariko imbere yaho ndabona dufise umunyu wanyi Theonest ka tukuramutse uraho Theonest turaho muri hega Theonest
umwaka musha muhire
twese arakumva umwaka mushasha muhire Duga ku jambo turakumva Theonest.
Ni kwa izo Theonest nyerere ndi mujyi wa Kigali.
Ndiza cyane.
Ndi mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro.
Yego.
Mu murenge wa Gahanga.
Yego.
Ushimishijwe n'umutumirwa w'umunsi.
Ndiza cyane gose.
Ndiba ndakubwira ngo ushimishijwe n'umutumirwa w'umunsi.
Yego.
Kidumu kibido kibuganizo ndamukunda cyane umunsurize
arakumva arashaka kwishura
umunsurize ndamukunda cyane kuko ni papa wanje ni bitaramo byinshi byo gira dukunda kwa turi kumwe ubwo ari hano iwacu mu Rwanda twari kumwe ndakunda rwose ibitaramo byawe cyane kandi ugira indirimbo nziza kabisa tukuri inyuma ijana ku ijana
urakoze cyane
kidumu none uzanga ko gutwamira byari ko numva gukumbuyemo
zoza zoza umura zoza zoza umwaka gitabuye zoza tu na mwaka uhera naje mu Rwanda
ubushize ubwo nari ndi muri Kenya nari ndimo ndakorera yo ariko ati ukora hari za Thompson nagusa cewa ndi kuvuga ngo ndere ko nakubona biranga kabisa
naraje telefone yanjye mbona abariko barandondera Nairobi bibaza ko ngiye gucuraranga kandi batazi ko nageze Canada urumva biragoye
hari akaririmbo kawe bita mapenzi mapenzi umbariye mbega urwego rw'abakunzi bawe twese wakadusubiriramo rwose wakadusubiriramo rwose byashimisha cyane
none tumubaze Frederico ko gafise hafi agacurara
reka nanje mbaze wo turiko turakora na Jeffrey ko ashobora kuba yo karonka ariko nibaza ko tutagateguye ntivyoroshe uhava umuririmbira mu kanya gato gusa ni kari hafi uramuririmbira mu kanya gato kidumu
kama ni mapenzi yakunifanya mikulia na kama ulibiki na mbona ujasema ili niwezere kumisa basi mukore
urakoze cyane rwose Theoneste muraryohewe
mbari bamere mugisha nari ngize ngo
yego
hari umuntu bakunda cyane nari ngize ngo abasuhuze
yego
nari ngize ngo abasuhuze arakura indirimbo za kidumu cyane
muhe telefone
ni kuri bya Amerika magoro rivugana na kidumu
Hello
Hello
Umwaka musha
Ego kuri twese
Emmanuel Hegira
ni emotion yo munywanyi kidumu yo munywanyi uragukunda cyane urakunda imiziki yawo
imani shimwe imani yabicubayo
duga kwijambo turakumva
hala
turakumva duga kwijambo
urakoze cyane urakoze
yego
Theoneste ego urakoze Theoneste urakoze nawe twese ndabona ushikana kidumu ndabona ego mwavuze ko akarimbo duheje kumva kunene mwakarinje mu ndimi zitatu nasha kutubwira ubwa mbere na mbere icyo kavuze hanyuma muratusigurira igituma mwakaririmbye mwahisemo karimba mu ndimi zitatu
kune bisigura kwagaza urumva muri make nyagaza ndakwagaze matati matoya yariko araba hagati y'abakundana babiri mwari kwagerageza kusaba undi kuyogabanya ishavu yotsindi ishavu ahubwo nyabuna yoza kumwagaza kuko nawe niwe uca mwagaza urumva bagazanye
bahozanye
kwagazanya umuntu ku mugongo na ugaca umwagaza kuko nta muntu yibona ku mugongo kanamubwira ati nta mutagatifu ari ku isi nta mumarayika nta n'umwe adakosa ahubwo ingwa nyabuna tuyitambire umuyebe n'amayaya n'ugwedengwe unyagaze ndakwagaze
ni byiza cyane rwose ni byiza cyane rwose gutsindisha vu kuri inzigo ni ibintu bikomeye cyane rwose mu migendanire hagati y'abanyagihugu reka ariko tubanze duhe ijambo kandi imbere yo kungaruka ku bindi bibazo byerekana ku karirimbo wadushikirije mu kanya duhe ijambo Felix Bimenyimana muri aho muri hega Felix
Bimukaraza umutumba witaka
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo mubaza Jean-Pierre nimbona kidomo cyane murafite imigambi mwishinze muri mwaka mushaka gusangira nabandi
nabazanga kintu shimira kidomo kidido
yego
yego
ari mu bantu bateje imbere mu gihe ubundi nabafije bari imbere mu gihe ubundi nabo bigeha mera kidino azwi sinzi ko babaragize nk'umugwi w'abantu bakuru bakuru gufasha abantu bakizamuka mu muziki w'ubuvundi ntacyo menga umuziki ni agaciro ntihatari hama imigambi dufite uno mwaka nk'abajene nka twebwe nyine gukora imigambi Burundi ntiba byoroshye ariko kugira ngo nganye tukarangiza amashuri ibyo tuba turimwo hama karaba ko tuzabona ubuzima bw'ejo hazaza
ni imigambi myiza cyane rwose
ego
Jean Pierre nibona muduge ku kibazo yarabaje niba mufise imigambi cyane muhura mufasha ba namana bakunda muziki batarashika ku rwego mushitseko
namana bikoze ubengeze mu bigeme era natangiye n'abahungu nchanja mu bigeme mu nyoma anyoma asigaye yuko bimwe bimwe biva mu nzira bikajya mu ngiro agakogwa n'ikigo washaka studio aho nyine Bujumbura ifasha abari ngaho nyene kuko birashoboka ariko turacyafise byinshi turukamo bituraba kuko abantu nibaze baratahura kugira ngo ushobore gufasha abantu cya mbere kwanza tuza kubagirira umwanya wabo rero mba nicaye gatoya muri Kenya honyene mboneka gake mu Burundi mboneka gake ndakiruka nagerageza kwiruka uyo mwanya wo guhura n'abafana b'iwanje nabone banyishyuza ibindi banyishyuza muziki banyishyuza ama performances bakonsere banyishyuza akaba n'izindi ngendo zimwara kure y'iwanje n'abana b'iwanje nkababona gake ko tusanga birangora ariko ndabona yuko ngo mu mwaka uza uyu mwaka tugiye twinjiremo azogera ngo mu kwezi kw'indwi arabaye ikintu gifasha abantu bari mu Burundi nyene bashobora gusora abashaka kugerageza talenti zabo bakazigerageza bari kuyonera
ni byiza cyane rwose nibaza ko Felix Bimenyi yaronse inyishu zikwiye
amashuri uko manyemera ngafuza ntangira abantuza kugira ngo reka nayo nzi ndibaza ndi mbona abantu batari baki
usubira mu twumve
ati dokunda ko nshuza nk'abantu
ego ego
ku gihe cya Amerika
duga ku ijambo
nimeze gukimuza rero no mwanya abantu bose banzi ku izina rya Kirusi niko bantazira tuganitwa ni Imana Felix ngo abantu twakoranye mu mena birukanye twari turi kumwe bakatwirukana abo bose nabasuhuje muri rusange basuhuza umubyeyi wanjye mama wanjye nabashikaje basuhuza umugenzi wanjye bita Rukundo turi kumwe nyene niwo bita Evariste niwo bita Felix muri bacu bita bacu n'abagenzi bacu bari Bujumbura murakoze iyi by'Amerika
urakoze cyane rwose kuba watwakuye
murakoze
reka kandi duhe ijambo ubundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Aaron niyo mugabo muraho
muraneza Enrique
turaho turakomeye muri hega niyo mugabo
turaho turahamu tutari mu Rwanda nawe muraho neza kuri Amerika
turaho turakomeye murakoze kuba muzutse akamu
yego nawe murakoze kuba mumpamagaye
Mbunafise chumushikiriza ubutumwa muha Jean-Pierre Kidumu imigambi yanyu yo muri mwaka duga kwijambo
ubutumwa twa Kigali Kidumu nuko yakomeza uwo muziki wiwe kandi agakomeza bakazamura na bene wacu kwa rukaruri mu Burundi urabona bisa naho ibintu byakaze n'iminsi ibintu by'umuziki bitwara amafaranga menshi hari n'aba
n'abababumba cyinzi de kwa bazamuntu z'iwabo biranka ariko twize yuko nawe hari kintu ari gutege ubu ngubu bateganya yuko mu mwaka utaha yazafata urubyiruko rwo mu Burundi tukareba ko nabo hagiye icyo bagiraho bakomeza gufatanya n'abandi nk'abantu b'abadiaspora bakatuzamura bagenzi bacu bo kwaruka no mu Burundi.
Murakoze Aron niyo mugabo kamo kabandanya twumva mu banywanyi bacu mushikantahe Jean-Pierre Nimbona nuko mwebwe mushite ku rugero rwo hejuru mubandanya mwitaho kamukazamura n'abakiri bato uwafise nabo nyine amatalent uwafise ingabirano y'umuziki kugira nabo bashobore gutera imbere nk'uko mwateye imbere.
Ijo nabivuze nabitanguye kera je natanguye wamenga twatanguranye na Farias gusa gutangura gusohora muziki wanje uyo niwe yaciye yashikirwa ubwo nyine sinashatse ko bifata umwanya munini wakurikiye yaciye aba uwitwa Ididodo n'uwitwa Dr Claude n'abandi nabivuze ko ubu ngeze mu bigeme kandi nzokora ibindi cyebuke.
Murashaka kuba muzi bamwe muri abo bigemeye ariko bashaka gutera imbere mu muziki mushaka kuba muri kumurafasha
yarakozwe ari uwitwa Estanishi ari uwitwa uherutse gupfa yitwa Miserika yo tukwakenzi yakiro tukwakwania ok na makolabo kuko nabone barakora ukwabo kuko ngo je nasanze gusa batarakora oya kubatera intege isemo bageze ko
yego imbere yo twumviza kandi karirimbo ndashaka tugaruke ku karirimbo twumvisha mu kanya ariko nkaba nababaje ko muva mutubwira igituma mwakaririmbye mwahisemo kukaririmba mu ndimi zitatu igifaransa igiswahili n'ikirundi ivyo numvise
bijyanye n'isoko uko byifashe ubu ziki wacu wageze kure ugeze ku rwego aho n'abanyamahanga bawutamba rero biba bisaba yuko tuvanga indimi kugira ngo umuntu wese yumve yuko nawe yane basa no kumenga baramwakuye yumvirize ahubwo no kuri video iri kuri YouTube usige tunashira n'amasubtitles aho aguma asubiramo ibyo turiho turabirimba mu ndimi zacu abakwira ngo abanyamahanga batahure ni ku byerekeye isoko
nani byiza cyane rwose
tugerageza twagura isoko
byiza cyane rwose. Reka dusubire twumvize kamwe mu turimbo twanyu turyoshe cyane rwose akitwa Hakizimana.
Rekandabe muziki kuniza Rekandabe yeriki gutuma wonda No kwaye no kenye kanduru matse Kira muyo ari na uno fasha Ngiri chama kikuriza mufazoni kombo n'umwasoni Bekagurira kumyo mutima siwe gusa mulu uwachise kwijumu ora checheka kira simpimanga nukumusenga nukumusenga Hakizimana ora checheka kira simpimanga nukumusenga kumusenga Hakizimana kumbona wa mukumu seselewe kumbona wa mawuriki uchingitwa haruoba ya usimbi yesu ubeshu wanindavi Kira muyo kiri chogu chiyo mutima
kirimbo limfano se mama chewe mfume mbagishuri reka kurira kumye umutima siwe gusa uru uwachise kuchumo sabi wani kufese checheka kira simi manga kira simi manga kumuse hakisi manga ora checheka kira simi manga kumuse nga
Tuyo mtenisho timwese kwa muriko mrabanda nyakumbi za iladio hinyishgui ya Amerika kiganiro na Jean-Pierre Nimbona Kidumu ki labanda nya lekaduhe ijambo unge mwanyu wanyu wachu Efrem Twagira mraho Efrem Twagira
Twagira Yezu
Twagira Yezu nivyo mraho mrakomeye
waga turashimye Imana
muri hehe
turi bujumbura muri mutimbo bikomine zone rubirize
muratwumva neza ngaho muri rubirize
basha turabumba ku kuri Facebook no tubakurikirana
ni byiza cyane rwose
none
murakomeye ngaho
kwaje no kuri turashimye Imana
ni byiza cyane murafise icyo mushikiriza aho mwifuriza umwaka mushasha muhire ivyo mushaka gusangira n'abandi kuvyereka imigambi muba mwarafashe yo kurangura mu uyu mwaka ubutumwa muha mushika ntahe Kidumu umutumire
Kidumu manje kumuramutsa
yego
amahoro cyane Kidumu
amahoro
hanyuma na sandi mufana wawe kabisa cyane kandi gose ndirimbo ririmba Ndirimbo kandi turabikunda cyane. Ubera karero keza abandi bari bi.
Yego. Akoze.
Kandi uzogira abahanura bamwe bamwe bari bi ndirimbo zitubaka. Nico no kwipfuriza kuramba n'ubwo umwaka mushasha mu.
Akoze cyane.
Ni vyiza cyane rwose. Urakoze Efrema. Tugarutse rero kuri mwebwe Jean-Pierre Kidumu aho muri Canada mwavuze ko muzo hamara iminsi itari mike mukaja mu bisaga bitandukanye hariho Toronto, Montreal muzo shikayo.
Ego.
Na ikindi gisagara niki?
Ni Ottawa.
Ottawa. Muzo muririmbira ahantu hugaye turavyibaza kubera iyo mbeho izuri nza sivyo
hose hose azoba hugaye
yego
mwiteze
nk'abakunzi ba ngarinke
oya ivyo nabyo no menya ndabimenya biheze
mwiheje izo mwabonye gihe mwaharuka hari naho hari muci ico gihe
bo muci muri ibi bihugu by'abazungu arafise ukuntu ateye n'umugiye cy'imbeho arafite ukuntu ateye gusa abantu bino bare aba uko bameze kose aremeye kuhaba sasa nawe tujana navyo rero ngo niko bimeze
ariko mu muri Canada harazwi ko hari abarundi benshi cyane rwose hamwe n'abanyarwanda ikana abanyekongo abo bose n'abantu bashaka kuzobitaba ibyo sivyo
ego niko bimeze nije twiteze ko abantu bo mu biyaga bigari ni benshi no abanyakenya ni benshi abaganda n'abatanzania ni benshi urumva twiteze yuko tuzoronka
mwavuze ko mu buryo mukoresha mu gucuranga imiziki kenshi na kenshi muzo usanga ngaho hari intamba myiza bazihari hari nk'ikoresho iyo uri nko muri studio ya zawe i Nairobi cyangwa muri Kenya ushobora kuba utazoshobora kuronka cyangwa muri bazaka byose bizaba bihari
byose birahari tuba twarungitse liste ya kirikare uko ni ibintu bikogwa
mufise abo mukorana rero ngaha aho muri Canada
yego kabisa
ni byiza cyane rwose reka rero no tubandanye turyoherwa tubashire ku kandi karirimbo akaririmbo kitwa birigute twa gacisheho gatoyi
birigute bari bamaze kuyivuza ariko biraboneka ko wayikunze
cyane rwose ariko ndabona kwa ma telefone ntameze neza reka twanze mbere kinako karirimbo reka twanze duhe ijambo umwe mu banywanyi bacu nabonye ama telefone atoroshe ala muraho ala umwaka mwiza umwaka mwiza namwe
ubera karero keza abandi bari
murakoze ku mijambo
kandi uzongera abahanura bamwe bamwe bari bindirimbo bitubaka
Alan ntimwatubwiye aho muri muri hehe
Allo
ntimwatubwiye aho muri
ndakonda
ngo neza ndakubaza aho wowe uri hehe galani uri Burundi mu Rwanda
Kigali mu Rwanda
ni byiza cyane gose iyo ndirimbo yatubwiye ko ariyo yatumye amenyekana cyane yego Alain ndumva telefone yawe itameze neza kiretse bwiye hirya gato ariko wakoze cyane rwose kuba wahamagaye ukaba ushikirije n'ibyo byimviro byawe n'ibyo n'ukuntu ukunda umuziki wa Kidumu wakoze reka tubumvisha kandi karimbo rero ariko imbere yuko tubumvisha ka karimbo twa twavuze reka tubahe akandi gashasha tutari bwa bavugirize amata y'imfyose
Mwikeme murundo kira kesu misikundo yakuno kuno kunda urukundo rutisha kuchisi ngonda rukwa sinandara abatavyumva bakanikula harubalu soko singota muruchikane ruchika kwichumu Kucharu teli na mkwe, mwikeme Kirina nivibondo, murondo Kirivyutanga nilisigana Uli amata infiofio, mchansi chinukondo Mukira kronzi mba Uli amata infiofio, mchansi chinukondo Kira kosi mba Kuli chansi Kuli chakunze Mwilu kunu no kuifata Nukunu no kuigenda Muliku no kukunda Mubonye mitambukishwa Mitanju kumira, mitanchi lingonda Harobasha te kudutandu kanya, kudutanya Bichabi bata kuwa mati, mwikeme Kina nivibondo, murondo Giri jitanga nijo sigarana, kuli Mujansi chinkundo Mukira konzi mba Uli amata infiofio Mujansi chinkundo Mukira konzi mba Uli chansi Uli chakunze Telewe nurukundo kwawe Twengandole de sano masi ya rusengo kuri
amata imfyo fyo mu majabo make cyane gose utumwa buri muri ako karirimbo yalo yalo ubutumwa mukanya gatoye cyane gose munsi ibintu tumwe
ubutumwa
buri muri ako karirimbo ego
bo ni mvugo ngereranyo
ego
umukozi wanze wanje anjohera gushika no ndamugereranya n'amata imfyo fyo Nimvugo ngererani?
Ni vyiza cyane gose.
Mhm. Hanyuma cyera mu chance mu kirundi n'uzi cyarico.
Hanyuma rero imbere yuko dusezerana ndabona kanya kari ko karatujana nashaka mu nka karimbo turagasubiye mu biri gute na ko karyoshe cyane gose. Nashaka rero hagire ico mu buze cyane cyane ku direke abanywanyi biteze muri imizi.
Biri gute n'indirimbo y'urukundo. Nabone ngoresha imvugo ngereranya ariko nisunze ku ndahiro z'abarundi. Kwerekana nshimitse ukuntu wundi umukunzi wiwanje ushikano na Bikira Maria tuzi ari mu bitabo by'Imana yabyaye umucunguzi yuko nawe ndamusaba kunshukira inzavye n'ifisi n'izimwege
mu gusozera ubutumwa mwushikiriza ababarindiranye igishika cinshi aho muri Canada n'ubuhe
nuko bosidukana niyonga bakaza kuraba ibirori hanyuma tugerageze kwakiruka mushasha turi kumwe turi ko twiginana
ubutumwa bwiza cyane bose mushiga ntahe Jean Pierre Kidomu nimbona nashaka gufata akakanya kugira ndabashimire cyane cyane gose kuko ndazi ko mwari mu bintu byinshi ariko mwigoye muraduha akanya kanyu kugira ngo twiginane eka twifurizanye umwaka mushasha muhire twumviriza abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika nabo nyene bashobora kuronka akanya ko kwifuriza inshuti n'abagenzi umwaka mushasha muhire wakoze cyane gose icyo giteramo yaba tutari kure natwegwe twari gusimbira ngaho tukacyumviriza mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwakoze cyane gose
murakoze namwe murakoze
turashimye namwe inshuti mwisi mwakurikanye ikiganiro cyacu musanga ijambo cy'umunsi ikiganiro cyacu muri isanga cy'umunsi murambabarira tukaba dushimiye na engineer dufashe mu nga bw'ivyuma na Jeffrey Mutagoma yadufashe kugiranya ikiganiro mwakoze kudutera kamo mugashikiriza ivyimvo vyanyu turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza cyane cyane umwaka mushasha muhire mwese
Gabo ba mama Davira kino chiza chale mwe narurema Ngana mwiza kwitsi vyangombwa vyose kuva kumutwe kushika kumanona kaonzi Bikira Maria mawe nyina